Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Radio Nzamba gatika kawe ingya sango rya makuru twabateguriye kuri wa gatanu turi kugenekezwa ya 29 gitugutu umwaka wa 2021. Amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Cezariane Zigimana mutantere wa komine Nyamurenza yaciriwe igihano cyo gufunga umwaka wa gateganyo na sentare subiramwo imanza ya Ngozi. Bamwe mu bagirizwa hamwe icaha cyo kwica umuntu bakaba bakiriwe ugufungwa ubuzima bwabo bwose. Abasirikare b'Abarundi bari mu butumwa bwa Amisomi muri Somalia baridoga ko bamaze amezi indwi badahembwa ngo imiryango yabo ikaba yiciwe n'inzara mu Burundi. Mu gihe umukuru w'igihugu amaze kwibonera ko igiturire cyase indara mu Burundi mu bisata bitandukanye, ishyirahamwe Parseme risaba ko inzego zigwanya igiturire zakuweho zosubizwaho. Kuri mikro muri kumwe na Leta Kimana, dusubire tubahe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Aya makuru yacu tuyahereye ku ijambo ry'intangamarara ry'uruganda rwa Radio Inzamba. Inda zokiza Abarundi kiza cha COVID-19. Ikibonekeza nuko uno munsi Abarundi badafise uwo bataka kubera abategetsi bamirira kure incanco bakanka no gutanga karorero mu kwicandagisha. Jean Marie Ndabashinze.
Abarundi bayamaze bati iyo menya ya mizi ibintu byayangaye. Kuvikiza cy'umugera wa corona caduka ku isi kigahagarika ibintu byose, leta y'u Burundi yamye igifata minenegwe. Mu gihe abategeka ibindi bihugu bigize isi duhereye ku bihugu bya rutura tukaja ku mugabane wa Afrika eka tukaja no mu bihugu dusanzwe tubana hafi, abategetsi baho barara ntibuca bafata ingingo zo gukingira abo batwara. U Burundi bwobwo wogira ni izinga ryigenga. Akandundura ni vyerekeye urucanco rwatowe n'abahinga b'inzobere mu vyerekeye amagara y'abantu. Leta y'u Burundi uhereye kuyirongoye arenga iyo mu bunyoni baguma bifatira mu gahanga no ntigwizwe bikwiye. None koko hagati y'abavyize bafise ivyuma vya none vy'ubushakashatsi n'arenga iyo mu bunyoni umuntu yogirira icyizere nde? Turetse uko kwifatira mu gahanga urwo rucanco kw'abategetsi b'u Burundi ukudatanga akarorero mu kwicandagisha nk'uko tubibona ku babanyi nko muri Tanzania, mu Rwanda, muri Republika Demokratike ya Kongo n'ahandi, leta y'u Burundi irafise n'imvugo isa n'iyiterabwoba koshaka kwicandagisha. Aho ivuga yuko ibizokurikira bitayiraba. None ko ari leta yita mvyeyi, burya umuvyeyi yobwira umwana ati ugakora kirya kintu ibikurikira birakuraba, burya ntaba mu bujije. Canke hoho leta ya CNDD-FDD kwizwi nka zimwe muri leta zitihanganira abadakunda ibyo zikora, abazorya umutima amenyo bakaja kwicandagisha bazongana gute? Ubwo iyo mvugo zituma inyuma y'indwi zibiri ziheze urwo rucanco rushitse mu Burundi binagoranye, abantu bashika ijana gusa aribo bamaze kuja kwicandagisha, kandi Abarundi badasiba guhekurwa n'ico kiza. Mbeko hari inkuru zivuga yuko bamwe mu bategetsi bo bicandagisha mu kinyegero, ababivuga bagafatira ku rugendo perezida w'u Burundi ubwiwe aherutse kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho atanumwe ahonyoza ikirenge atacandajwe. Ni kuki bo babikora mu kinyegero kandi abandi babikorera ku muco? Uko biri kose, umurundi wese ahari arakwiye kumenya yuko amagara yiwe ariwe yego bwa mbere agafata ingingo yo kwicandagisha nkuko abantu bose bari ku isi bariko barabikora muri kino gihe.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abafa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Tuwandaliza makuru twateguriye mu gisata c'ubutungane. Umwaka wo gufungwa by'agateganyo beni hadabu ry'imiliyoni 2 z'amarundi nico gihano caciriwe mu santere wa komine Nyamurenza na sentare subiramo imanza ya Ngozi. Cesarien Nizigimana yakurikiranwe ku bwicanyi bwahitanye Karaveres Ndayigaya umutamo w'imyaka 66 yishwe mu kw'icenda guheze akuwe mu gashoka komine yike kwa kuroga. Bamwe mu bari kumwe muri iyo dosiye baciriwe umunyororo wo guherayo. Inkuru tubaza mwenzi wacu Prosper Nzisabira.
Kumutahe wo kumuhagarika warungitswe n'umushikiriza manza kwigerekezo rya mbere za kuno kwezi, Cesarien Nizigimana yagirizwa ubwicanyi bw'uwo mutama yishwe aturiwe hari haciye ukwezi kose ku mutumba wa Mushonge w'iyo komine ya Nyamurenza. Mu nyuma ahambwa atanumwe mu muryango wiwe aserutse. Uwishwe yahogwa uburozi yari yabanje gufatwa arapfungwa mu gashoka komine ya Nyamurenza. Mustaneri niwe yagiye gutanga uruhusha rwo kumurekura, ari naho bamwe mu gwaruka bw'imbonera kure baca bamwica bamuturiye. Akurikiranywe muri iyo dosiye Mustaneri wa Nyamurenza be n'abatandatu mubo bari kumwe harimwo abarongoye imitumba bagirijwe kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bwahitanye uyo mutama w'imyaka 66. Sentare subiramo imanza ya Ngozi yavuye ihindura ivyagirije vya Mustaneri Cesarien Nizigimana, ahava yagirizwa kudatabara umuntu agira yicwe ico sentare yise mu rurimi rw'igifaransa non assistance à personne en danger. Abandi bahavuye baciga umunyororo wo guherayo, Mustaneri wa Nyamurenza akaba we yaciye asohoka ibohero y'abakenyezi ry'Ingozi kuri uno wa kane nyene, aho yari amaze iminsi afungiwe. Agiye gusubira ku ntebe yiwe yo kurongora komine, bigasa n'uko yambiswe izera muri urwo rubanza rwaraye ruciwe mu mwiherero.
Igihano cyaciriwe Mustaneri wa komine Nyamurenza ngo gisa n'uko yejejwe binegugwa n'umushingwamanza Vitale Nshimirimana. Kuguwe nonoso ibijanye n'amategeko abona ko Cesarien Nizigimana ngo yategezwa gukurikiranwa nk'uwafadikanije muri ubwo bwicanyi. Kubwa bitarishe Imana umuyo ngingo y'ubutungane ibanda yerekana ko ubucamanza butigenga polikira.
Biratangaje birateye isoni kumva sentare yamuciye urubanza bavuga yuko atatabaye. Muri icyo gihe umukuru w'iyo komine ya Nyamurenza icyaha yateza gukurikiranwa ko su kuba atatabaye nuko yagize uruhara ntangere kugira ngo uwo munyagihugu agandagugwe. Muri icyo gihe ategereza gukurikiranwa banarabye ibyo bita inyongeracyaha kubera amabanga yarasanzwe ajejwe yamutuma wenyene n'ahatoba yakoze kuri uwo munyagihugu amajyamba avuga canke igitsura ateye abo bariko bashaka kumugandagura n'inguvu ashobora gukoresha na burya Mustaneri abagendanirwa n'abapolisi mbere n'abanyagihugu bajeje intwaro bose bakaba basanzwe baba bamubaha. Muri icyo gihe birumvikana neza yuko Mustaneri wa komine Nyamurenza yategerezwa gukurikirwa ku rugero rumwe n'abamwishe, ku rugero rumwe n'uwafashe ubuhiri cyangwa uwafashe umupanga cyangwa uwafashe ikibiriti akadomeka uwo munyagihugu. Mugabo ku wundi mwanya ikidatangaje nuko tuzi ubutungane bw'u Burundi ukuntu busanzwe bukora, ahubwo icyari gitangaje nuko bwari bwinanase bugashobora kunamukurikirana bakamushyira mu ibohero hanyuma gakurikiranwa. Hanyuma rero twibaza yuko umushikiriza manza wa Repubulika ariwe yakurikiranye urubanza ariwe yitwaye ku izina rya leta n'iry'abanyagihugu ategerezwa kwitwara akunguruza agasaba yuko amategeko bamujeje yuko hagararira akurikizwa, hanyuma uwo Mustaneri akaba akarorero bikaboneka yuko bamukurikiranye batabarondeye kumukura ku icaha, kuko ibi bagize twovyita yuko ari ukumukura ku icaha.
Kadiri zamba turabandanya makuru twabateguriye mu gisata cy'ubutungane. Umutama azwi ku izina rya Juve Ndabahinyuye yarekuwe kuri uyu wa kane na parake ya Repubulika mu ntara ya Rumonge inyuma y'ukwezi kurenga ari mu ibohero rikuru ryo ku Murembwe muri zone Gatete. Uyo nawe yari yafashwe azira ko umuhungu wiwe yahunze ngo yagerezwa kuba ari mu migwi igwanya leta. Inkuru tubaza mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Ingingo iha uyo mutama kwidegembya z'agateganyo yafashwe n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu ntara ya Rumonge kuwa 27 gitugutu uyu mwaka. Uyo Jive Ndabahinyuye akaba yari yafashwe kuwa 24 Nyakanga uyu mwaka muhiriwe ku mutumba Gishiha wa zone Maramvya na komine Burambi ni ntara ya Rumonge. Mukiye bwaho hati yafatwa abahungu biwe batatu aribo Emmanuel Mugenzi, Jean-Claude Tuyubahe bakorera mu gisagara cya Bujumbura. Abo bahungu bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mimba n'undi yitwa Enoke Nduwimana umupolisi yakorera muri komisariya y'igipolisi muri zone Buterere. Icyo gihe bafashwe bazira uwundi muhungu wa Juven Ndabahinyuye yahoze mu gisirikare cya kera yahunze igihugu kuva mu mwaka w'2016. Abarongoye komine Burambi bamwagiriza ko ari mu migwi igwana kandi ko ngo yoba yarakoranye n'umuhisi azwi ku izina rya Deo Niyongabo mu kwica wahoze no mukuru w'umutumba Gishiha ariwe Antoine Rucheke mu kwezi kwa Kigarama umwaka weze 2020. Ariko abegereye uwo muryango bavuga ko arakadenderezo bariko baragirirwa. Ayo makuru nyene ava mu begereye uwo muryango akavuga ko bitikanijwe ko kuri uyu munsi wa gatanu ariho abo bahungu batatu bajya kumvirizwa muri parke imwe yo mu gisagara cya Bujumbura.
Inzamba
kaje nzamba makuru twabateguriye cyabananize mu gisata cy'intwaro ibereye abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia ngo baheraniwe amafaranga y'agahembo kabo arenga mezi indwi. Basaba barongoye inteko zose za misome gusaba leta y'u Burundi guhemba abasirikare bayo nk'uko bigenda ku basirikare bagenzi babo bava mu bindi bihugu. Ibyo bire uko mu gihe igikorwa cy'ubutumwa bw'amahoro bwa misome bw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bitekanijwe ko buzosozerwa mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka. Inkuru ya Blaise Nijimbere.
Abasirikare bahaniwe amafaranga y'amezi indwi arenga nabo muri batayo za 57, 58 na 59. Abo muri batayo ya 63 na 61 baheraniwe amezi atanu arenga kuko bagiye muri ico gihugu ca Somalia kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abo muri batayo ya 55 na 56 nabo naho bamaze kugomborwa baheraniwe ukwezi kurenga ko iminsi mikeya bivanye n'ingene bagiye baragomborwa. Twamenyesha ko abasirikare bo muri batayo ya 57, 58 na 59 bagiye aho muri Somalia mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze 2020. Kuva bashikayo bamaze guhembwa amezi ane n'iminsi mikeya gusa. Mu mwaka bagiye kumara aho muri Somalia ayandi mezi asigaye bararindiriye ko bayaronswa amaso ahera mu nzira. Bavuga ko iyo icyo kibazo bagituye ababakurira babwira ko amafaranga yabonetse ariko batararonswa urusha kuyaba.
Turafatisha mikoro kwa kurundi ufaranga tubibarije abadutwara naho natubwiye bati amafaranga no kuyarabonetse ariko ntibarabasha kuyarekura uruhusha mu kuyatanga nako turaronka. Amafaranga ari muri banki arunguka twebwe tukibaza yuko ari ubusuma ari ukuyadandarisha kuko nta kuntu amafaranga ashika ku makonti bakareka kuyabrokorora kugira ngo imiryango yabemeyo yakoze icyo bategerezwa kuyakoza.
Bakaba bafise amakenga menshi ko amafaranga yabo yo bakoreshwa ukundi na bamwe mu bihangange mu gisirikare. Bagasaba ko ababijejwe botanga amategeko ayo mafaranga akaronswa bayabiri yakuya
bakatwishura inyishu zidafashe zitanaduhumuriza bariko barayakoresha ibyabo ko banki bo baraza amasezerano bafitamiye bashobora kuba babaha inyungu twebwe tutazi kuko iyo baba tutari inyungu baronka nta kuntu amafaranga baca ku makonti bagaca batanga itegeko ngo ntiharangira ariko muyarekura. Twe dusaba yuko abategetsi bo hejuru babijejwe botanga ayo mategeko akaduha udufaranga tw'iwacu tukatwifashisha.
Abo basirikare bakaba bafise amakenga ko amafaranga yabo ashobora kunyuruzwa na rijya ubutumwa bwo kugarukana amahoro mu rwego rw'ubumwe bwa Afurika amisom buzosozerwa muri Kigarama uyu mwaka. Amisomo bitegekanijwe ko izosubirirwa n'inteko z'ubumwe bwa Afrika na ONU. Ikitaramenyekana ni ingene izo nteko zizoba zingana n'abazoba bazigize. Amakenga akaba ari menshi ko mu gihe amisomo yoba iriki yagombogwa ko intagondwa z'aba Al-Shabab zishobora guca ziboneraho akajyo ko kwigarurira ibice bimwe bimwe by'igihugu bari bakuwemo n'inteko za amisomo. Radio Inzamba agate yakawe kubera iyo midogo y'abasirikare b'abarundi bari mu nteko za amisomo, twagerageje kurondera kuri telefone Gerardo Brigade Telesforo barandireka arongoye inteko z'abarundi mu gihugu cha Somalia cyo kimana Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira batange umuco kuri ibyo birarane by'agahembo abasirikare bariko barasaba ariko ntitwashoboye kubaronka.
Umakuru avugwa mu gisata cy'intwari bere kandi kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemeje kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta yarerekanye aho ako kabi kigararije ariko ngo ubutungane ntaco buriko burakora. Yashikirijwe na Fosta Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu. Kubwiwe ngo ategerezwa gusubizwaho inzego zigenga zigwanya igiturire zigatohoza ku madosiye akomakomeye abavyagirizwa bakwitwa intahe mu gahanga. Dutega amatwi Fosta Ndikumana arongoye Parsem.
Turavye no munsi haragahaze kugira igwanya igiturire ibandanye rimera neza kuko turabona amadosiye yagiye aravugwa mu isi heze mu bushirangaji bwa ca leta, mu bushirangaji bw'ubudandaji naho bushirangaji yabogojwe. Hariho amabaraje kajeke, hari urugomero rwa Mpanda, hari ivyavugiye mu Giheta, hari raporo bari bashizeho ngo izokwerekana ingene abakadre bigenjeje bariko baraheza aya mamanda ko adashobora kuba baranyonoye amatungo y'igihugu. Urabona n'ibi byose byukwerekana amatungo yabo ko bitari kubira twere tungana tuti hari inzego zitariko zirakora akazi kazo kuko amadosiye amaze kuboneka. Hari inzego zitariko zirakurikira zigatanga raporo, inzego zigatangura zigakora zikerekana neza ibintu ingene biriko biragenda. Nizo rero za Cour des Comptes hashobora kuba ubugenzuzi bukuru bwa leta nawo Ombudsman ashobora gukora icyo gikorwa ndetse n'amakomisiyo parlementaire n'abashingamateka ashobora kuba tugire enquete turaheze ibintu biba byaragenze ingene ifaranga ry'umunyagihugu ryakingiwe utungane bategeza guca buko yari uri twamubise babukarira none bwo buri hehe ko za nzego bazikurikira gufata gukora amatohoza none abo n'amaparti rundi nashitangura gukora bene ivyo n'uruhe rwego rutangura gukurikirana ivyo kuko si leta inda no kuhura uruhusha. Iyi ibintu byo byabaye ni inzego zo zaraba habaye igiturire zigakora amadosiye zikajyana mu butungane leta si inda kwanga gukurikirana idosiye cyangwa iyireke. Oya urumva rero mu vy'igiturire ndabona umengo hari akantu gahaze. Nibaza yuko tukugerageza leta ikaraba kugira ihindure umukenyuro n'ahantu twabaza ko turasubira inyuma. Ibyo u Rwanda igiturire rero birasaba ingufu nyinshi kuko n'uwo yaba yagize cyangwa yavuzwe muri iki n'iki mu isanzwe yo kwera cyane akangirizwa ibyo bintu, hanyuma abashoboye kuba bakoze bagafatirwa ingingo mu bijyanye n'amabanga bagabogozwa. Kandi twumva ko ababogozwa baca barondera ahandi mabanga baza baraho batwara hari umwe ngo ntacahindutse.
Intwari bereye kandi ni mu gisata c'uburimyi aho abanyagihugu bo muri komine ya Kayanza bidogera abajejwe igisata c'uburimyi kumva z'uko bamaze igihe kirekire barindiriye guhabwa ifumbire bariye amafaranga ariko ngo n'ubonetse ntubakwire. Kuri uyu wa gatanu bari bazindutse rero gutondera iyo fumbire yo mu bwoko bwa fomi ariko bataha uko baje kuko babwiwe ko yaheze. Ido Nido na Vanessa Muiteka.
Ayo majwi ni bamwe mu barimyi bari bazindutse ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ku isango bahawe ryo kuronswa ifumbire ariko bataha uko. Aba barimyi bashitse bari baje bazi ko baza kugenda batahanye ifumbire yo mu bwoko bwa fomi totahaza, fomi bagara na fomi imbura. Mu gihe rero bahagera ifumbire ya fomi totahaza yashoboye kuronkwa n'abantu bake naho nyine ntibahawe igitigiye cy'imifuko basavye. Nk'uko babishikiriza nk'uwasavye imifuko cumi bamuha umwe gusa, bavuga ko bashobora kutazoronka umwimbu ushimishije muri kino gihe cy'agatasi.
Hari umuntu kuva kwigishwa saa sala hiyo ro yari kwa duma wali kutoa ruma kwa hii buli tasuli yeye sisi ma basi tu anza shwate amafranga bali huta kwa chola abatu kwa kuko duwe dire kugombo ruma kutoa ne kugezubo iligoli ya hii shivi sana mutoz uishi kadi amahana ya cha naba na wazo kishwani nzara kandi amafranga dara ya cha anze mbulunga abu mbule na mahala kwa cha anze abu vijiza mungu tunga ni tukuna tuto kukira bolo ya dumunia jeho kumutomu kwa labu kuno matugiri vino vijamundi kwa tugiri vijamundi lulu shatona kumewa ya kawa tusendani lako kakeku wanya jeho
Mugihe rero ubu ari mu gihe kibagara aho barimye bavuga ko hanini bari bakeneye ifumbire ya fomito tahaza bagasaba bijejwe gutomora neza ahari ingorane canke bagasubizwa amafaranga yabo
ariko karagyare n'ima yapfuye ariko twumva ngo reke yarinzimya byinda bari tangaye kubasha bari kandi n'ubwo ufunga tuzi tufanga rwacu kandi natukagura mase y'ikirundi tukazarusha ibintu kwibanga kwiba bizigo
Uruganda kwa radiri nzamba kwa hama gai kui telefone niyo nsaba adena alongo yuri minubgo rozi monara ya Kayanza aliko tulamukena
Radiri nzamba makulusu kwa wateguri yetu ya rangize hari ya mumanu kwa wigi hugo au hivone keza ubukene wigi toro monara ya Makamba harachi ya meza tatu ijo kena jigi toro likawargia rate inga lukambe kubuzima kwa wanyagi hugo ama faranga yuku yunguruza ya raduze chane chokimwe ni michiro vjibi nubja angine kwa Inguro ya mgenzi wacu Josine Kazi.
Amakuru hajyo inzamba ikura mu banyagihugu bo ngaho imakamba abakoresha igitoro cyane cyane bene imiduga n'amapikipiki bagira urugendo rurerure cyane kugira bashobore gushika aho boronka igitoro. Rimwe na rimwe hari n'igihe basubira inyuma batakironsa. Abakoresha igitoro kenshi nk'abagendesha imiduga amapikipiki abakoresha imashini zo gusya n'ubwato bukoresha imoteri mu kuroba bagura iritiro ya essence canke mazutu amafaranga ari hagati y'ibihumbi 7 inkurikizi ikaba ari uko itike yo kwiyunguruza yagwijijwe na kabiri ivyo navyo byaragize ingaruka ku butunzi butandukanye bwaba bwa leta canke abikorera utwabo nk'uko amakuru ya radio inzamba abandanya bivuga sivyo gusa n'ibiciro by'ibiribwa byaraduze kubera ikena ry'igitoro ikiro cy'imyumbati cahora gisekugwa ku mafaranga ijana cagiye ku majanane ikibabaje bene gukoresha igitoro ngo nuko abajejwe intwaro n'igipolisi babujije igurishwa ry'igitoro cha magendo kandi ku mastation atakihari ikindi kibabaje ngo nuko abategetsi babujije gutanga igitoro kubazanye amabito iyo ngingo ikaba yagize ingaruka kubakoresha ubwato uroba ufisi moteri benisyo canke abakoresha imoteri zitanga umuyaga nkuba kugira ngo ico kibazo gitorege umuti nuko ababijejwe boreka abadandaza igitoro bakaja kukirangura mu gihugu kibanye ca Tanzania
murakoze rero mwebwe mwese mwari mu duteza abiri bakoze bagenzi bacu begeranije aya makuru kugezaho muyumva Areza kimana na yabashikirije ndabifurije umugoroba mwiza ahiwanyu naho butaha